ingino kwira jo inzamba
kiko kiganiro gicijya nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika ndi muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabahaye miriwe bakunzi ibiganiro vya radio inzamba gateka kawe kaze muri kino kiganiro mushikizwa na Desire Atungimana kuri micro muhinga bw'ivyuma ni Theodomine Manirambona. Turaza kurabira hamwe rero ijanye n'umupira w'amaguru mu gihugu cyacu Burundi, turaza kugaruka kandi kujanye na basketball, tuvuge na handball, hanyuma dukubitire hakurya y'amazi mu makungu aho abaye inkino zitandukanye ku isi, na cyane cyane mu mahiganwa akomeye y'i Burayi, hanyuma se kubabwira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inkino zimaze kurangira ko ni nyinshi. Bikaba ari ibyo rero mu kanya tuba twinjiramo idonido mu kanya rero ikiganiro nyezina. Rekero dutangurire ku ndwi igiri ya 23 ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, murumva ko ihiganwa ariko riragenda, hasigaye gukina amanota 21 gusa ihiganwa kaba rirangiye. Imigwi ntiravana ko mbere muri kino gihe biragoye no kuronka intsinzi. Rukinzo yatsinze Bujumbura City igitsindo kimwe ku busa, Vitalo itsinda Les Elephants kimwe ku busa, Interstar itsinda Bumamuru kimwe ku busa, Musongati uko nyene kimwe ku busa itsinda Atletico, Olympic Star inganya na Flambeau du Centre kimwe ku kindi, Message Ngozi inganya na Kayanza United ubusa ku bundi, Royal Muramvya inganya na Aigle Noir ubusa ku bundi, Dynamic Burundi Sport Dynamic ikaba yatsinze Muzinga igitsindo kimwe ku busa. Umuntu yumvirije ingene vyagiye biragenda birumvikana yuko hinjiye ibitsindo bikeye cyane rwose, kuko hinjiye ibitsindo indwi muri iyo nkino 8 zabaye mu mpera y'inondwi. Ibyo bitsindo ni bike cyane kuko murumva yuko kidashika igitsindo ku rukino, no kuvuga duharuye inkino indwi, inkino 8 hakinjira ibitsindo indwi, nuko hadashika igitsindo ku rukino umuntu agiye kugira cyo bita moyenne. Bisigura iki rero? Bisigura yuko mu ibano ry'umupira w'amaguru mu Burundi inigwi iregeranye cyane. Iregeranye cyane ndavuga mu bukomezi, nico gituma usanga kugira umwatsinde bigorana, n'ubutsinde ugasanga ntarengeje igitsindo kimwe canke bakanganya, naho kandi ugasanga banganije kenshi kimwe ku kindi cyangwa ku bundi ntibanganye bitatu kuri bitatu. Icyo cyerekana yuko imigwi isa n'inganya ubuhinga. Ikindi bisigura tugiye kuraba umuntu akagira karaba ivyo bitsindo byinjira ku ndwi, cyerekana kandi yuko abasatirizi ibyo ari byo byose si abasatirizi b'abahinga cyane, bamwe babona igoli bikomeye cyane kuburyo aronse okazo zibiri imwe yinjiza, siko bigaragara kuko yaba ko bimeze ababoneka ibitsindo byinshi. Icyo ni cya kabiri gishoboka. Icya gatatu nuko abamenyereza bashobora kuba barafashe intumbero yo kuzibira bagakina cyo bita defensive cyane gose, bigatuma haboneka ibitsindo bikeya mu nkino. Murumva n'ibintu bitatu ushaka gusigura kuko n'ibintu bibe gutegera cyane kubona mu nkino 8 hinjira ibitsindo indwi, byerekana yuko ibitsindo bikenye cyane gose, byarakenye kuri iyo ndwi, siko byama ariko tugiye no kuraba ukuntu imigwi isumba sombanya, tushaka gusanga ivyo nahereye ko yuko imigwi ishobora kubinganya ubushobozi, inganya inguvu hagatsinda gusa uwavyutse neza ariko ishobora kuba biba. Reka mwumve kuko Rukinzo ni ya mbere ifite amanota 42, inganya na Flambeau du Centre ifite 42, inganya Musongati ni ya gatatu ifite 40, Musongati inganya na Message Ngozi ifite 40, Aigle Noir ni ya gatanu ifite 39. Ni ukuvuga ko kuva ku mugwi wa gatanu gushika ku mugwi wa mbere basumbanya amanota atatu atarenga. Ikindi kivyerekana nuko tugiye kuraba n'inyuma gatoya, dusanga wa gatanu nayo yagize 39, wa gatandatu akagira 37, uwindwi akagira 35, uw'umunani akagira 38, naho nyene dusanga basumbanya amanota 43. Ni ukuvuga aho nyene uvuye ku mugwi w'umunani ufite amanota 35, uciye uraba umugwi wa mbere ufite 42, n'inkino zibiri zonyene bakaba bashikiriye. Murumva rero ukuntu bigoye cyane muri ino higanwa ry'u Burundi, byerekana yuko imigwi inganya inguvu. Nico rero cyerekana kandi yuko n'ibitsindo biboneka ari bike cyane, ugasanga imigwi myinshi yagiranganya iyindi tsinze kame konyene, bikerekana rero yuko iganwa ry'u Burundi giye kuraba muri rusangi ntacyo basumbanya cyane, kuko n'umugwi wa nyuma ari wo Muzinga utsindwa igitsindo kimwe, ni gake bawurenze igitsindo kimwe, birerekana rero yuko iri higanwa amanota 21 asigaye kugwanira na manota uwari wese ashaka kuyafata muri iyo migwi cyose twabwira imbere ari migwi nk'itanu ya mbere wese ashaka kuyafata kuko biraboneka yuko ubushobozi busa n'ubungana muri iyo higanwa ry'u Burundi Never shine through in what I show Never free, never me So I come to the unforgiven Muri basketball, naho harabaye inkino, inkino zari zikomeye mu mpera y'inondwi, ubwo ari rwitezwe n'abantu isinzi rwa rukino rwahuje umugwi urunani n'umugwi wa Dinamo. Ubwo rukino rero rwitegwe n'abantu benshi cyane, kandi abo bantu bagwitavye, kiretse abanyarunani bo batashe bababaye, abandi ngira bararyohewe kuko rwari urukino rurimwo icyo twakwita suspense, urukino utazi umuntu arutahukana bivanye n'ubuhinga bwarimwo, bivanye n'uko bagenda basa n'abangana. Nibyo urunani rugitangura rwarasumvya umugwi wa Dinamo, ariko Dinamo muri karta ya gatatu n'iya kane yagarutse nayo yazikenyeye. Hanyuma mbere urukino za kurangira, Dinamo ifite amanota 72 kuri 71 umugwi w'urunani. Murumva imigwi iriko irakina akagusumvya inota rimwe ryonyene. Uko gutsindwa rero kwa urunani cyakoze ingaruka mbi cyane kuri uwo mugwi, kuko wacyo utakaza ikibanza cya mbere umugwi wa Kern ukaba waciye ugifata, kuko wari watsinze ku munsi wa gatandatu umugwi wa jirukana amanota 38 kuri 65. Kern rero yacisubira gutwara igikombe cy'Ubujumbura ubunya kiri mu mugwi wa Kern. Uwo mugwi Kern abaravye basket kera mu myaka 2004 imyaka 2005 wari umugwi umeze neza, mbere bafite imigwi ibiri hariho Kern ana Kern B. Ugasanga rero uwo mugwi warukomeye cyane cyane rwose, ibikombe bavyitwara kandi kenshi. Uwo mugwi rero ni naho mbere uheruka gutwarira igikombe arahaje imyaka 15. Urumva rero ihiganwa ryose ugakira nta mwaka n'umutakina, ariko hagana imyaka 15 tarakora ku gikombe. Murumva kamwewe kaba karangwa muri uwo mugwi utwaye icyo gikombe. Niko byari byifashe rero mu mugwi wa Kern, aho bari bafite akamwemwe ntangere ko kubona bashobora gutahukana igikombe bari baheruka murumva imyaka 15. Hariho benshi mbere bamaze gutangwa gukina muri Zabe bavutse icyo gikombe bataragitwa. Murumva umwana yavutse mu mwaka 2004 cyangwa 2005 akwije imyaka 15-16, ubu bakina muri B. Ntibigeze babona Kern twari igikombe, babibonye uno munsi bari muri B bakabyumva nk'amateka, none basiye kubibona. Murumva rero yuko ibintu bya sport nta kwihebura, inyuma y'imyaka 10-15-20 umuntu ashobora gusubira mu kibanza cyiwe.
Slots are on the upraised aerobic cannabis until we bliss. Take another hit and get a lift. Aroma of the earth, smoke. On the cannabis until we bliss. Aroma of the earth, smoke. Take another hit.
Ikuno tuvuge handbar ku munsi wa gatano bavuye ko hari inkino n'ubundi zikomeye cyane zateza kuba ku munsi wa gatano ku munsi w'Imana. Izo nkino koko zarabaye kandi zarashimishije abaziraba. Umugwi wa Eagles watsinze Les Ambassadeurs ku bitsindo 35 kuri 27. Rukinzo ikaba yaratsinzwe itsindwa n'umugwi w'Intwari. Intwari rero batsinda Rukinzo ku bitsindo 29 kuri 23. Galaxy ikaba yatsinzwe nayo nyine itsindwa n'umugwa Muzinga ibitsindo 40-32. Golden itsindwa na Friends iyo yarose ibitsindo 39-18 vya Golden. Ha murundi rukino rwari rukomeye rwahuza Brothers ikina na SOS. Brothers ireka batsinze SOS ibitsindo 38-34. Umugwi w'Intwari wari witeze ko Golden ishobora gutakaza imbere ya SOS nayo nyine mu gukomeye, ariko siko byagenze. Intsinzi ya Brothers rero itsinda SOS ikaba yatumye umugwi wa Brothers uwo mungagaruke bana cyane rwose na n'Intwari ushika mu kibanza cya mbere kiwuha igikombe cy'uno mwaka mu gisagara cya Bujumbura. Murumva rero yuko inkino zo mu mpera y'inondwi zari inkino zarimwo inyungu zikomeye cyane ku migwi, kuko bakinira gutwara ibikombe. Nuko byagenze rero murumva, haba muri handball, haba muri basketball, muri volley byararangiye igikombe cyatwawe na Rukinzo. Hanyuma muri basket gitwawe na Kern, muri handball gitwawe n'umugwi wa Brothers. Muri football turacyarindiriye, haracyari imigwi ibiri ikinganya, ariyo Flambeau du Centre ari Gitega be na Rukinzo y'igipolisi niyo migwi ikiri imbere. Ariko nkuko nabibabwiye, impinga iracyari ndende muri uwo mugwi muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi. tatebze lero dukubitire mihigano wajibu Fransa kundu gira mirongi vile nindu tuwa bila kumu guwe wa Nice wa tsinza haene uyu sanze mila kutendo vile kulichime muli haene lero haringora nizikome chane umenye ni Zagi Stefan asho wakuru kwa kuko bajie kura wengene vijifashe mnino misi vigenda vichumba gira chane gose Messi nayo yatsinze Bordeaux ibitsindo biri kuri kimwe umugwi wa Dijon Paris unyagirira muhira mu Paris Saint-Germain kuitsinda Dijon mine kubusa Monaco yatsinze Brest ibitsindo biri kubusa Monaco ikabimaze inkino zishika 12 idatsinzwe ukino na numwe no mu gukomeye cyane gose muri no minsi murazi ko mu ndu biheze gwari wari wirahiye mu gwa Paris Saint-Germain usanze muhira ubunya Monaco niyo twovuga ko ari umugwi wifashe neza gusumba yindi tugiye kuraba ahiganwa rigeze mu Faransa Nîmes yanganije na Nantes kimwe ku kindi Lorient itsinda Saint-Étienne ibitsindo biri kuri kimwe Angers yanganije na Rennes ibitsindo biri ku bindi Reims inganya na Montpellier ibusa ku bundi Lille inganya na Strasbourg kimwe ku kindi eka na Marseille ku kibuga cyaka banganije na Lyon kimwe ku kindi nyene mu gwa Marseille rero havugwa ibintu byinshi cyane umu president bahinduye umu entraîneur mushasha agiye gushika mbere ashobora gushika ku munsi wejo akaba ari Sampaoli yidete kumenyereza mu gwa Sevilla no mu gwa Celta gihugu wa Argentine wewe yivugira ati Marseille tumeze cyo kimwe abazi bavuga ati ADN ya Marseille ni wanje nimwe ati jewe ari ibibuga byinshi usanga bitekanye n'ibindi bibuga usanga nyina ari umuriro kuraka ati nkunda ibyo bibuga vya kamwe umuriro ati konanje umuriro ndawatsa murumva rero muri Marseille abakunzi baho niho bafana ba mbere mu gihugu cy'u Faransa bazwi kandi bakunda umugwi wabo iyo hagize igicumbagira uraheza ukababona kandi ukabibona bavuga bati Sampaoli rero numumenyereza mwiza kandi twizeye uko ashaka guhindura ibintu byinshi muri Marseille reka rero baramurindiriye kugira barabe yuko hogira ibyo ahindura kuko uwo mugwe nkuko tugoma tubirabe nturi mu kibanza ciza kuko kugeza ubunya uri mu kibanza cindwi na manota mirongo itatu n'icyenda umugwe wa mbere rero ni Lille ufite mirongo itanu n'icyenda wa kabiri ni Paris Saint-Germain 57 wa gatatu ni Lyon 56 wa kane Monaco 55 iyo migwine azocu wambaye ndabarahiye kuko muri iyo migwine niho hazova mu zotwara igikombe cy'uno mwaka hanyuma imigwi ikurikira ariyo Metz ya gatanu Lens ya gatandatu Marseille y'indwi na Montpellier cyo kimwe na Rennes zigwanire ikibanza cyo gukina mu nkino za Buraya urumva rero yuko bitoroshe na gatoya iryo higanwa naryo nyene riracakomeye cyane imigwi ine ikomeye yose isumbanya amanota ane gusa kuva ku wa mbere gushika ku wa kane birerekana yuko atakira kogwa muri iryo higanwa ry'u Bufaransa Unaho dukubitire mu Butaliyani tubabwira ko Spezia ku kibuga cyayo yanganije na Parma ibitsindo biri ku bindi Bologna itsinda Lazio ibitsindo biri ku busa Hellas Verona iganya na Juventus kimwe ku kindi Sampdoria ku kibuga cyayo yatsinzwe na Atalanta bibiri ku busa Crotone itsindirwa mpira na Cagliari bibiri ku busa Inter do Milan yagira Genoa itsinda bitatu ku busa rimwe bibiri vya Lukaku Udinese itsinda Fiorentina kimwe ku busa Napoli itsinda Benevento bibiri ku busa AS Roma ikaba yatsinzwe na Milase ibitsindo bibiri kuri kimwe Milase rero ikaba iri kwiratora akajisho ko mu minsi iheze yari imaze iminsi itsindwa cyane muri iryo higanwa rero Inter do Milan iracyari mu kibanza cya mbere mu minota 56 Milase 52 kibanza cya gatatu Juventus 46 murabona ko hariho ubudasa bw'amanota 10 kuva hagati ya Inter do Milan na Juventus bageze ku ndugira 24 nta kirakorwa hacari inkino nyinshi abantu benshi bavuga ati Juventus gutwara igikombe no mwaka bizobigora kuko uravye na za Inter ukuntu zimeze ko arabana za Milase ukuntu zimeze ati ubushobozi sikirenga kuko ugiye no kuraba inganya na Atalanta nyene atakiba FC 46 inyuma akaba yindi migwi ya Roma 48 Napoli 43 iyi migwi rero kuva ku mugwi windwi gushika mbere ku wa mbere iracashoboka kuko baracari ku ndwi ya 24 Reka tujye mu Budage. Mu Budage Werder Bremen yatsinze Eintracht Frankfurt ibitsindo bibiri kuri kimwe. Hanyuma Bayern Dominique yirahira umugwi wa Cologne mu kunyagira ku bitsindo bitanu kuri kimwe. Bayern rero iramutse gutsinze iragutsindagira koko ibitsindo bitanu ni byinshi. Ni navyo Stuttgart yatsinze Schalke 04 bitanu kuri kimwe. Dortmund yatsinze Amin Bielefeld ibitsindo bitatu ku busa. Dortmund ikiragaruka. Wolfsburg yatsinze Hertha Berlin bibiri ku busa. Leipzig itsinda Mönchengladbach ukino rwari rukomeye cyane. Ukino rwasa no rwari Ligue des Champions kubera imigwi yose cyane muri Ligue des Champions ibitsindo bitatu kuri bibiri. Leipzig nayo ikaba itagahenga iri kiramira. Iraha Bayern kubera zige na zisumba sombanya gake cyane. Union de Berlin yanganije na Hoffenheim kimwe ku kindi. Mayans nayo itsindirwa muhira n'umugwi wa Augsburg itsinda kimwe ku busa. Mu gihe Freiburg yatsinze Leverkusen itsinda bibiri kuri kimwe. Nkuko nababwiye rero umugwi wa RS Big urikora satira gose bikomeye cyane umugwa Bayern Munich kuko basombanya biri Bayern 52 RS Big 50 Wolfsburg 45 Eintracht Frankfurt 42 hanyuma Dortmund 39. No muri Espagne barakinye kundwa 25 Levante yanganije na Athletic Bilbao kimwe ku kindi kandi nico Eibar yanganije na Huesca Barcelona yatsindiye umugwi wa Sevilla muhira bitsindo biri kubusa Deportivo La Coruña ikaba yatsinzwe na Osasuna kimwe kubusa Etafe itsinda Valence bitatu kubusa Celta Vigo yanganije na Valladolid kimwe ku kindi Cadix itsindirwa na Betis Sevilla kimwe kubusa Grenade itsinda Elche kimwe kubusa umugwi wa Villarreal watsinzwe na Atletico de Madrid biri kubusa uno munsi saa yine y'ijoro Real Madrid yakira Real Sociedad aho muri Espagne umugwi wa Atletico de Madrid ni wa mbere n'amata 58 Barcelona ikaza mu kibazo cya kabiri n'amata 53 Real ni ukeneye gukirara ni ifite 52 Sevilla ni ya kane ifite 48 umugwi wa Real Sociedad uza gutana mu mitwe na Real Madrid ufite 41 n'uwa gatanu urumva ko urukino rwa Real Madrid uno munsi ari ukino rwo guta mu ndasa n'umugwi uriko uriyubaka umugwi wa Real Sociedad kandi ushobora gutangaza abatari bake. Mu Bwongereza Man City bandanya kwandikisha amateka yandikana marokoro menshi cyane twabwira ko mu gutsinda West Ham yageze ku kino bya 20 idatsindwa n'umugwi uri kurerekana yuko ibyo uri kurakora muri kino gihe atari byo si ibyo barota ni ibyo bategura bakabishyira no mu ngiro kuko n'umugwe muri kino gihe twovuga yuko ugiye kuraba ati forme niyo mugwe twovuga ko umeze neza gusumba yindi mu Bwongereza West Brom Albion nayo yatsinze Brighton kimwe kubusa Leeds United itsindirwa na Aston Villa kimwe kubusa Newcastle United yanganije na Southampton kimwe ku kindi Crystal Palace inganya na Fulham ubusa ku bundi umugwe Arsenal yagiye gutsindira Leicester muhiri bitsinde bitatu kuri kimwe Arsenal igira imisi yayo iravyuka ikajyama igasinzira ikikangura ibya Arsenal biragoye gutegera kuko uravye nk'urukino bakenye na Leicester birerekana yuko uwo mugwe utisamaye ko wari umugwe ukwiye kuja mu migwi myiza cyane muri icyo gihugu Tottenham yanyagiye Burnley bine ku busa urukino rwahuza Chelsea na Manchester United rwari rwitezwe n'abantu isinzi nta cavuyemo kuko batashe banganya ubusa ku bundi mu rukino Chelsea yakinira muhira yari keneye amanota ariko Man irabarahira irabanikira abwira ati naho muri muhira n'umugenda mu dusinze birangira ari ubusa ku bundi mu rukino mbere atana uburyo bwinshi bugaragara bwabonetse byaboneka ko hari rwarukino ruri tactic cyane abamenyereza ibyo bari bateguye igiye no kuraba urukino rurangiye ngira ntibana babaye cyane kuko wari urukino bavuga bati kurutakaza ni bibi ariko ino tarimwe izo bari kwiye Sheffield United yatsinzwe na Liverpool nayo nyene iranuka insinzi kubera ibigikumbuye muri no minsi uno munsi ayine y'ijoro akaza ku rukino za guhuza Everton yakira umugwi wa Southampton muri iryo higanwa ryo bwongereza Man City ni iri mu kibanza ca mbere na manota 62 Chelsea kaza mu kibanza murantunga Manchester United kaza mu kibanza cya kabiri na manota 50 murumva harimo manota 12 kugira Manchester United zikire Manchester City nuko Manchester City yobanza igahagarara ikamara inkino zine idakina kandi izo nkino zine zose Manchester United ikazitsinda murumva rero ni cerekana yuko umuntu aba ariko aragusiga cyane ikibanza cya gatatu kirimo Leicester 49 West Ham United 45 umugwi wa West Ham uri kuraduka cyane ugeze ku kibanza cya kane Chelsea ikibanza cya gatanu na manota 48 Liverpool ugeze ku kibanza cya gatandatu na manota 43 hagati ya Liverpool na Manchester United na manota 19 aho kwishikira kuko umupira nta kidashoboka ariko bisa n'umugano ugiye kubira nuko rero byifashe mu Bwongereza murumva ko Man City iyoboye ihiganwa kandi iriyoboye isumba uyikurikira amanota menshi 12 mu rukino n'amanota menshi cyane. Ekubona aho dukubitire muri Leta Zunze Amerika hari hanya duhere i New York tubabwira ko umugwa wa New York watsinze Detroit Pistons amanota 199 urukino rwari guhuza Toronto Raptors be na Chicago Bulls rwarasibye kubera habonetse abantu bagwaye COVID mu mugwa wa Toronto bacavuga ati babanze barabe iyo bazananye n'abo bahuye kugira ntabwo baje kwandukiza abandi uwo rukino rwari ruhagaze. Miami Heat yatsinze Atlanta amanota 199 Boston Celtics itsinda Washington amanota ijana chumi na niwe kujana chumi. Houston Rockets itindigwa muhira na mugwi wa Memphis ijana mirongo tatu na tatu kumi mungu nane nane. Los Angeles Lakers yatsinze Golden State Warriors amanota ijana chumi nili kumi mungu chenda na limwe. Hanyuma Memphis umugwi umuranhunga wa Minnesota na wenye na watsindigwa muhira utindigwa na Phoenix amanota ijana chumi mungu mungu chenda ichenda. Charlotte Hornets nayo itsinda Sacramento Kings amanota ijana mirongo irindwi ndugu kwijana mirongo irindwi na tandatu ugakino kinyiza amanota ijana mirongo irindwi na tandatu inota rimwe ryonyene rikagutuma utakaza insinzi murumva yuko basketball atakiba cyoroshye inota rimwe ryonyene ugiye kuraba urukinyo ngene rwaheze no mukinyi yateye amanota atatu bari imbere abiri biba birarangiye Charlotte Hornets itahukanye insinzi ibintu bitaba byoroshye ariko umupira birashika na cyane cyane muri basket hoho uratsindwa hasigaye n'amatierse ugasanga ipanye irinjiye hanyuma ugatabukana insinzi kandi byari byamaze kurangira. Reka rero bakunzi bakino kiganiro ndabasezera ndabashimira cyane ko mwadukurikiye muri benshi mwari kumwe na Desire Hatungimana kuri micro mu buhinga bw'ivyuma ya Theodomire Manirambona murakoze cyane kuba mwabanye natwe mugira ibihe byiza na Radio Inzamba gateka kawo.
Ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Hatungimana.